mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikazi mwese nshuti bakunze.
Ndazi gusuka marasta, ndazi gusuka madred, karamfasha kwifasha bimwe bimwe.
Ndazi gusuka, ndazi gukora inzara, ndazi kugira isuku ry'amaguru naravyize.
Utudede batwita mu Faransa no tu bracelet. Hanini ni twonkora.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Aha batudondagurira tumwe tumwe mutwo bakora kugira ngo bashobore kwibeshaho mu buzima bwabo bw'ubuhungiro. Iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango za kino kiganiro muze kubaha gufi ya maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agiye mu bihe vya vuba gutangaza ingingo zihambaye ku gihugu ciwe. Ivyo vyashikirijwe kuri uno wa kane n'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres mu kiganiro n'amenyeshamakuru igihe ariko arasigura icatumye urugendo rwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwigizwa inyuma. Guterres avuga ko abategetsi ba Kongo bamubwiye ko urugendo rwiwe rwasibijwe n'uko Perezida Joseph Kabila atipfuza gutangaza izo ngingo nyuma y'urugendo rwiwe kugira ngo ntiboneke ko ari amakuru yoba amutumye amakungu yoba amutumye azitangaza. Ahamuribuka ko ku munsi w'Imana umuhanuzi wa Joseph Kabila mu vy'imigenderanire n'amakungu Kikaya Bina Karubi yari yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ku rugendo rwa Guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika muri Congo rudakwiye kuba mu gihe igihugu kirimo cyo kwitegurira amatora. Utubazo ni twinshi mu Banyekongo batimbega Perezida Joseph Kabila yobagiye kuvuga ko atazitoreza iyindi manda canke iki. Reka tubirindirize amaso. Inama ya unijeje amahoro n'umutekano ku isi kuno wa gatanu yavuze ko ishobora gufata ibihano vyo kugura ibirwanisho ku gihugu ca Sudani y'Epfo hamwe no ku bategetsi babiri ba gisirikare nyuma yaho twigoro twa kidiplomasiya twananiwe guhagarika intambara igira ikwiza imyaka itanu. Intumwa za Leta Zunze za Amerika muri ONU hejo kwa kane zariko zikwiragiza integuro y'iyo tegeko isa n'ishobora kwemezwa itegeko rizobuza Sudani y'Epfo kugura ibirwanisho gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2019 ari nka hamwe ivyo bikunze. Ethiopia ari naco gihugu cari kirongoye utwigoro tw'akarere two kurondera amahoro ejo kwa kane cashikirije ko giteye kubiri niyo nteguro ya ONU kuri Sudani y'Epfo. Muri make ntibishigikiwe na Ethiopia. Ico gihugu gisaba Leta Zunze za Amerika guhagarika iryo tora. Aya makuru yose ijwi rya Amerika rirakesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Muratwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara duheru no munsi mu gihugu cy'u Burundi aho abahinga mu vyakaranga n'imico n'imigenzo basaba abategura ihiganwa ry'umukobwa wo mu Burundi kazi mwiza atogwa ku mwaka utashe mu gihugu cy'u Burundi Miss Burundi kudafata minenegwe ivyico ivyiryo higanwa ni mu gihe hari kutumvikana hagati y'abaritegura. Menyesha makuru y'u Amerika i Bujumbura Diane Ndonse aratubandaniriza ino nkuru.
Abakurikiranye ibijanye n'imico n'imigenzo by'igihugu cy'u Burundi babona ko ihiganwa ry'umwigeme mwiza wo mu Burundi kazi riri mu karanga k'imico n'imigenzo y'igihugu nubwo ari njabukamazi. Kubw'ivyo Adolphe Ntibasharira abona ko ari iterambere ku mwigeme w'umukenyezi kandi ko ridakwiye gufata minenegwe.
iryo higanwa rimaze iminsi kandi yararekuwe kandi jewe ndakuye komaze kubitegera iryo higanwa bavuge yuko batarondera gusa ubwiza bw'umubiri barondera n'ubwenge n'ubuntu urabona umukenyezi umukobwa yitwa umunyakigo yitwa umuzezwa nzu umva ntiyaseruka urera hari utwo turagera turifuza ko abana bacu nabo boje imbere ndabivuga nti ntitwosigara inyuma tugendere hamwe n'abandi amajambere ntadusige
ni mu gihe urongo ishyira hamwe ritunganya ihiganwa ry'umwigeme mwiza Burundi Invents aherutse gusohora itangazo risivya iryo higanwa ryobaye mu mpera y'indwiza twibutse ko uwarongo ishyira hamwe Amine Kosefi yafashe iyo ngingo inyuma yaho umugwi jeje gutunganya ihiganwa hamwe nabigeme bari bagiyandikishijemwo bagiyonjoroyemwo bivuye kukutumvikana ku buryo bw'amafaranga bukenewe kugira ngo ihiganwa ritunganywe neza ubwo nabwo bugarugwa mu miliyoni zirenga 76. Andre Hakizimana yahora jejwe gutanga makuru mu ishyirahamwe Burundi Invent ari mu mugwi watanze imihoho avuga ko bari bamaze kuronka imiliyoni hafi 20 gusa kubwiwe akabona ko ari shakarike ry'abatunganya ihiganwa kugira ngo ibintu bishike aho byangara
urabona rino higanwa kugira ngo ritunganywe habwizwe kuboneka uruhusha canke licence d'exploitation ugo ruhusha rutangwa n'igihugu bakaruha umuntu kanaka bakamuha n'ikiringo yo rukoresha muri no mwanya uko twa dusanze tubikora nuko imyaka 3 yaje yirangiye ariko twora dukora amaraporo ndaziko muri Burundi event twora dukora amaraporo dushikiriza ubushikiranganje ariko habura haboneka abantu barungizwe n'ubushikiranganje canke leta baza bakicara muri komite itunganya rino higanwa bakari kwikirana ku munsi ku munsi atari mu maraporo gusa ariko hakaboneka kuko turi ko turitunganya cyangwa Burundi event ikayitunganya ucume ngo nabigenga gusa ariko harakenewe ingufu za leta muri kino kintu bagatanga n'intumbero igihugu kiba cyifuza mu vyerekeye iryo higanwa atari umuntu ubyiwe yiyumvira akararota akaza gushira mu ngiro ibintu
kuba rino shira hamwe ritunganya ihiganwa nkiri cy'imico nakaranga ku Burundi ritunganywa n'umunyamahanga ku bwa Dofe ntibasharira yakurikiranye cy'imico nakaranga abona ko ari igikogwa gishobora kuba kitoroshe
hanyuma bavuze yuko hoba harimo abanyamahanga ivyo naje byo ntangaza mugabo abanyamahanga kuko ubwo buryo gutunganya ibintu be nivyo byatanguriye wabo nkuko usanga hariho nibindi bindi kwashizwe mu mico kama kandi bitumugaruka rwacu rutera imbere no kuraba yuko iruhande y'uwo munyamahanga hubaho abantu kavukire b'abarundi bazi icyaricyo umukobwa mwiza w'umurundi kazi ntibarabe gusa imvugo igifaransa ciza canke ibindi bindi barabe nubwo ufasoni ubwo buntu bwo bwenge bwo murundi kazi wacu nabwo nyene baburabe mugabo rero ntiyokora wenyene uwo munyamahanga guko ntavyomenye
igifungo kiri mu itunganywa gihiganwa cy'umwigeme mwiza wo murundi kazi hama no kutubahiriza amasezerano ku baritunganya nivyo byatumye abigeme bafata umwanzuro wo gusokora muri uyu mwaka dativa uwimana numwe muri 16 ari no mugwi wababavugira
nko kuvyerekeye nk'ama prix tudi uko hari ku gamis n'abadofine biwiwe n'umuduga turabizi uko ari hari mugabo twamatubona igihe cyose cyirikira muri ville ivyo byose bikadutera makenga tubati ni gute umuduga tudi uko ari nka prix kuri Miss Burundi ugo mu cyirikira muri ville ivyo byose byadutera makenga ariyo nka parcel tudi uko twari sense kuronzwa mugabo nta kintu na kimwe cemeza yuko ihari twaba dufise kandi tukaba tudi uko nabandi bo mu myaka iheze hari ibintu byinshi babemerera nti bironge uko atakintu cyari gihari cyane document yerekana uko biri sur harimo agahaje harimo agahaje tutarashobora kumenya natwige mu gaturano ko ibintu bidatunganye neza rero ivyo nivyo vyatumye dushobora kuvuga ati reka kuri uyu mwanya duhagarike turayo ko ibintu bava babija ku murongo bakabitunganya neza
ugusokora kwa babigeme bo kwitavye ihiganwa ry'umwigeme mwiza wo mu rundi kazi ntiryakigwa neza nabari bagiteze aba ni bamwe mu gwaruka go mu gisagara ca Bujumbura baganiriye n'icyo cy'u America
nkaje bona niteguye cyane ko Miss Burundi ndabikunda ni higanwa giza cyane gose ndabona abakobwa beza b'u Burundi amastile meza tutari tumenyereye urumva ndahomze cyane
muri abo bigeme babanza kuraba novuga incabwenge n'ukuntu bigenza n'ukuvuga ibintu by'amataye n'inyambaro izo nyambaro nazo kenshi usanga ziza gufasha mu mico kama y'abarundi ibyo rero bigatuma aba jeune nk'abatwebwe cyangwa abandi bantu bahurumbira iryo higanwa rya Miss Burundi ni higanwa usanga riteye igomwe ku buryo uwo ari we wese ashaka kubabona haba kuri televiziyo cyangwa imyiteguro baba ariko baragira ya Miss yose
tuvuge bishitse nyine nkaja muri ibyo bya Miss nuko abo babitegura ukumvikana nabo bana ariko baraje mu mahiganwa kamusane yagirike na kimwe gipfa hagati ya ama ibintu bitagenda neza
turumva yuko babatora baravye ubwenge umuntu abafise cyanke bakarabye inyifato yiwe inyambaro ugasanga vrema bishobora kuryohera umuntu abariko barabiraba ikabanezera cyane
tumenyeshe ko kugeza ubu atawuzi ryari ihiganwa Miss Burundi ryasivye ryari rizosubira gutunganywa amakuru duhabwa na umushira hamwe Burundi Invent riritunganya avuga ko kino kibazo kiri mu biro by'umukuru w'igihugu Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakemeye ko iyo nkuru mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom uno munsi makuru avugwa Kigali tubabwira iby'impunzi aho mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu cy'u Rwanda zigerageza kwibeshaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore abahingura ibisharizo by'abakenyezi abakuri zara inzara n'utundi tugenegene bakurira mu nzu imwe iri muri quartier ya Kachiru ni Kigali inkuru yiwe
Ndiko ndasuka ndiko ndambira bukre tuba twizinze nkira sore
no mukenyezi wo murundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare imbere yiwe hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi ako kazi kiba gakorera mu nzu irimo nabandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho
ndazibuskia penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazibuskia marasta ndazibuskia madrid karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ahongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka abakiriya gusomba benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu
n'uri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambere nashimye ibikubera ko arije bimara mu gihe kitari gito nikubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere nkawo tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'usuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera gakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha n'ukuri
i Burundi ntavye nakora
twavuga tuti amahanga arigisha none
cane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure certain ko ibintu atavye n'umbalitsi from je wese novuga ko ari amagoguretse ko atagapfuye atagakira hari hamahereni hariho nikindi nari nkiri ko ndakora co mwizo si co co gifite utuntu menga dushami amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi nako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
Hirya gato hari na mugenzi we ahingura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
utudede batwita mu gifaransa n'utu bracelet ahanini ni twonkora
udukora mu iki kumuntu ukora zihira n'intoki aho havamo ikintu kiboneka
yego cyane gose n'umugenzi yambiye ndamukorere yambiye ndamwandikira izina ryiwe urumva aha mu mwanya kavaga harangira
nse
ndakamushyira yambiye ndamushyire ko yitwa Emma Hamachangi nongera kwa kagrife kiwe yashinyo kuvuga ndamushirire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusa nkangara
bibiri ahani namazina ni yagoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndayacapa mu mutwe no ngaha kandi
nkijwe rya Amerika burikorera kantu nkako ugacapa mwaye amazina
cyane gose ariyo nako twakoze Amerika ari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'undi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
gende artiste peintre dessinateur pour amatablo asanzwe tableau de mariage amatablo y'anniversaire ama ndakora n'amatablo nyene hari amatablo menshi abazungu akunda ko bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'amaportrait
kubongira nk'ifoto yiwanje ubunyana ugacuyisore nka yona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mama cinge ndaro nka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza kambwira ati ndashaka kuranga gatabro kanaka nkamukorera iyo bo yari nk'umuzungu ushira ku madorari hari gihe usanga rayo nk'umuntu kwezi naronse nkaronka nk'amataburo nk'atatu canka ne n'igihe usanga nabuze
muri yo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunyuwero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke inge nabaho
tugishika ngaho umuntu yibaza ahantu tuzaba gute ntubyira sunugira nyoko ntugira munsi y'urugo ariko ubu ndazi kwiye ntunze yaje kuri igayiga ndaronka yo kwishura iyo nzu sinshobora ikibazo na kimwe cyo gufungura nkivuze bakunze kuhita ku Barundi
n'inzimwe imeze nk'uruganda rukoregwamo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko ubuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agacabona agakomo keza abo mama hari bamwe bamwe usanga bakunda twatudede two munda akaza ati urashobora kunkorera yego birakunda agacabona tablo hajya none hagacagira ati ni ibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashobora kugenda adatwaye kandi kantu
abo Barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavier Niyonkuru ikigali kubwijwe rya Amerika.
Hey byimpunzi turabizobibandanya mu ndwi iza ubu twerekeze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ingabo za MONUSCO zikorera mu bijombo zasavye abanyagihugu baba muri ako karere gaherereye muri Uvira intara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo guhagarika intambara zishingiye ku moko zatumye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bahunga inkuru irambuye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo.
Chef Bifaranga Mwasha numwe mu bashefu muri grupo mabijombo bari bitabiriye inama yahuje amoko atandukanye yagize grupo bavuga yuko muri iyi nama yari yatumijwe n'ingabo za MONUSCO yibanze ku mpamvu ziteri intambara y'amoko iri muri grupo mabijombo ndetse n'icyakogwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare.
Kuri iyo nama habonetsemo amajambo menshi avugwa bamwe bashije abandi abandi bashije abandi ariko ku misho aboneka kuko bavuga kuko abantu bagende bahagarare ku bantu babo bahagarare bareke intambara dukirivya ko abanyamurenge bashijaga gafurero kuko babateye kenshi babatera kenshi babashamizwaho kugeza abo abanyamurenge baremye ngo twirwaneho iyo nta bantu bitabara bararwana nabo bagejeje kuri bararwana bigwanirira iyo badushije bavuga ngo ni twebwe tubica ngo ni twebwe ngo ni twe tubanyaga ngo ni twe dutwika amazungu ndetse iyo yashije byose ariko icyabonetse gikomeye yuko intambara yakomeye ikaba itari mu gushira itaba ari gutwika amazu abantu bakaba igihugu cyose kikaba gishize urukemera bijombo ikabishigariye
Muri inama abaturage batuye grupu ya bijombo basabye intumwa za HCR zari zayitabiri gutanga ubufasha ku mpunzi zikwirakwiriye hirya no hino muri grupu ya bijombo nyuma yaho imihanda itandukanye itwikiwe n'abagwanyi batwirwaneho na mayimayi.
Muri MONUSCO harimo HCR yavuze kuko igiye gushaka uko byoshoboka ikazafasha abaturage bimwe tuzi n'izabaza tutafite kuko ubu uko guhura kwa cyukuru situze n'abaturero turimazanyije kuko ibintu bazabizana bakabitura ku irango akariho bazahamagara abantu bakajya gutora ngaho hagati kuko iri inyuma n'iri imbere abantu bose barahunze basigare yaya kuri wa murambi w'imirango no kumuhitira muranza n'aka karere ka bijombo bati
mu gihe MONUSCO n'amashyirahamwe yigenga akomeje gukora inama zo gushakira grupu mu bijombo mahoro impunzi zahungiye ahitwa Katongo aho zikambitse ku kigo cy'amashuri abanza zivuga yuko zugarijwe n'inzara ndetse no kutavuzwa bikurikiranye nuko ari nta bufasha zihabwa.
Ubuzima bumeze nabi cyane kuko abantu bari hamwe donc famille 15 ziri mu masomo atatu ibyo kugira ntazo bafite donc abagabo barifata kubera kuko ntacyo ibyo kugira bafite bakarekera abana bakajya uduhari tukiduke.
Chef Bifaranga Muhasha akomeza kuvuga yuko haba abaturage b'abanyamurenge n'abapfurero bakiri muri iyi grupu mu bijombo basabye MONUSCO na FARDC kongera umubare w'abasirikare muri ako karere.
Kuko ibirindiro zayo kuko ipe ibo Uvira, Bukavu, Mbena, Nini, Kinshasa, Umarizuru. Lao plato hapikuwa MONUSCO, kadi akawa wasoda wa kutosha, barinda kugwanya, na kulinda utekumumikizu, inuwa wanimute kano kumitura.
Intambara ya moko imaze imyaka ibiri muri grupa Mabijombo yatumye ibihumbi 64 by'impunzi bihungira intambara muri territoire ya Fizi, Uvira, Mwenga ndetse no mu mashamba y'Itomwe nkuko byemezwa n'ishiramwe rya OCHA. Vedase Ngabo wo kubwijwe rya Amerika, Uvira w'umuntara kivu y'amajyepfo.
Mwe banu muhita ngundire bitumire erega burya ntarakatse aruta mbundare nuca gukira intwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira mutimu vumera harabatasha mazimya kitatu tabona nagahita mbuye bene watch tabatamana sitse
evod an exclusivité
iritse ami watchu nibunda iritse ami watchu.
Zugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cha kabiri cha kino kiganiro kandi muragikunda muri benshi natwe kadushimisha. Tuca tugerageza duhamagare abashobye kuturungikira amatelefone yacu shaka gutasha misi yose turashira ko aka ubutumwa kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Hama gutyo kaduha nimero zawe za telefone tukagutelefona. Si mu kiganiro gusa iwanyu mu ntara ariko n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika twadukeneye ko muteramwo ivyumviro vyanyu. Turabihamagarira semwe muduhamagara. Wa mbere ni Audace. Audace ikaze kujuga Amerika.
Ego murakoze.
Eh kurakomega Audace.
Ego ndakomeye kabisa.
Uherereye he?
Andi mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge.
Mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge. Havugwa makinga ho mu Kamenge.
Na mu Kamenge na mahoro kabisa turaje tukajyama turakora ama business yacu.
Kandi aho kera harakorerwa byinshi nk'urudandazwa na cane cane ko ariko barafata ingendo zija za Bugarama zica muri iryo barabara.
Ego ndenda murahaga.
Niko bikimeze.
Nungu nita vikimeze peri, amalimoro karatuari vina duka na zaruguru he, inge ndi zikagenda za jisega bizi ni Ujumbura ni kwa vre.
We uha korira none business ya?
Bo, jewe, kwa nungu mwenye shuri ni kakuli kamini uza kani nangu mhaongira hakura. Ini zio kuhisi mamu yini hachuru uza ni soku.
Aha.
Ego.
Kamini uza yonga ho yegire nga ho mkamengi nyeni? Mkigitra?
Ya, mkaminuza. Mekaminoza vita International University of Ipeta ili mhande yoko liko tevu.
Mvano ne kufzit kwa ramonez.
Ego.
Halibenshi warabido gango warabura uzi kandi nivyo halihigi hevya anga aliko halihona bandi bavuga yuko biyungu ungani.
Ego, mwisa anze akazimunu ni wakiru mbirela asete kwa tegeza kwa abantu bari creative. Nekumbuka tuta wa bari creative akazimu ukiru mbirela amaze kuba wache kuneri ishi ule. Nekumbuka wawagye kuhiku pide nje kujiru mwenye na unoku kujia kwa Afrika ubogwe nje dawe mwuzi magamisi yote. Iba yungo mga yunga 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 yunga
ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo ngira ngo abandi barazoza barafatira ku burorero ntibavyorosha ariko rimwe na rimwe birakunda iyo bigukundiye. Nuko rero Audace uno munsi ijuri rya Amerika urashaka ko rigukumbuza nde?
Ndagomba na nyine tujye kuramutsa inshuti yanjye iri muri Canada yitwa Cedric. Ama hani tujye no kuramutsa inshuti yanjye iri muri HDC yitwa Francine. Awanisi kandi kusuhuza inshuti yanje nkunda gose cyane yitwa Merasi iri ngahanye mu gisagara cya Bujumbura. Ama nkabanifurije umunsi mwiza n'ababyeyi banje hamwe n'abanyeshuri twigana kuri International University of Ipeta. Nkaba ndayifurije umugisha mu bibazo tugiye gutangura.
Urakoze cyane gose Audace nawe ngaho onye muri Kamenge ugire umunsi mwiza.
Ego name murakoze mugira ibihe byiza.
Tukibaza ko aho muri muri komura gira umunsi mwiza n'ijwi rya Amerika ariko iravana n'abaho muri komura twumviza muri kuko hariho abamaze kugira bageze ku migoroba abandi bari ku mutaga abandi bari mu gitondo. Turafite kandi na Claver. Claver ikaze ku jugi Amerika. Claver turumva tutamugumanye kuri telefone. Israel nawe mu karirimbo kiwe ku mugetsi.
Aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutahura tugera I Siyoni kubw'ubuntu bwe twasaga n'abarota ko dutashe amarira atemba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro Tamba, give it tambo kishime. Ibu so, koya du tahuye. Ibu tamba, give it tambo kishime. Ibu so, yesu, koya du tahuye.
Mukamuri ko murumva ijwi rya Amerika umuherereye mushaka ko tuhamagara ngo mudutashe mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo iradamarara birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira ndamanura inanga n'icyare ndihirimbe Mama gara wanje mare magatima Jeni zu yanje tuzakore witeka Waduhaya mazi tunyotewe Jeni zu yanje tuzakore witeka imana Waduhaya mazi tunyotewe Tuzafata urugendo rurerure Tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe
Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muradutunga muturane kuko amatelefone yanyu byanse ko turi batora ariko ntacu kino kiganiro ni misi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ubwo abatashobeye gutasha tuzobarondera ubutaha mu ndwiza nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishoboke yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi na ingenieur Kalisi amfaje muhinga bw'ivyuma ije ni mukankusi yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye Diane Nahazwe nzongera gutegwa iteka ryo kubana namwe mu ndwiza muri kino kiganiro nyene mugire umunsi mwiza ndabasigiye kano karirimbo ego mama kabagumya banga
Come on.